Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni sami ya nilai Washington DC mukirundi ya mukinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije. Mu Burundi leta yagiriza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mahanga aho kuyatwara mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusange.
Cyagaragaye nuko abo bakora mu gisata cy'ikawa na amafaranga yo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega cya leta kugira ngo leta ishobore kuba yogura imiti canke igure n'ibindi byose bikenewe.
Uyo ni Alain Diomede Nzeyimana, icyogira cy'umuvugizi wa Perezida Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye leta y'u Burundi, akamo leta y'u Burundi tera badandaza bikawa. Inkuru ijanye na kadinama mpuzamakungu yerekeye ikisida mu Rwanda, turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mukanya dutege amatwi mu mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Tuyahere mu yavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Amerika, abashinga amateka baragirije ku mugaragaro ko Perezida Donald Trump yitwaye nabi kandi ko yabangamiye imikorere y'abashinga amateka. Muri raporo basohoye ejo ku munsi wa kabiri, komisiyo y'inama ishinga amateka ijejwe ibikorwa by'iperereza yashikirije ko bihweje ibikorwa Trump yakoze mu mezi atari make mu twigoro two gukoresha ububasha ahabwa n'ikibanza arimwo. Yasabye imfashanyo y'abanyamahanga ku nyungu ziwe bwite kugira atsinde amatora yo mu 2020. Perezida Trump yagirizwa ko yasabye Ukraine gutanguza amatohoza kumukeba wiwe mu bya politike, nawe ni wahoze ari cegera cha Perezida Joe Biden. Yagirizwa kandi ko hakwagiriza Uburusiya ko ari bwo bwahungabanije amatora yo mu 2016, Trump agomba kuvyegeka kuri Ukraine. Abashinga amateka wa Demokrate bagiriza kandi Perezida kuba yarabangamiye imikorere y'abashinga amateka mu gufukira amakosa yiwe. Abarepublikani biganje muri Kongere ya Amerika bo bavuga ko abademokrate atana kimwe batoye ico tuma Perezida Trump akugwa ku butegetsi. Naho umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Stephanie Grisham yarahakanye ibiri muri iyo raporo. Muri Amerika kandi umusenateri w'umudemokrate Kamala Harris yari mu myiyamamazo y'ibanze izovamwo umukandida umwe w'umudemokrate azohangana na Perezida Donald Trump mu matora ya 2020 yarayavuye mu ihiganwa. Impamvu ibimutumye, senateri Harris avuga ko adafise uburyo bukwiye bw'amafaranga bwo kubandanya ibikorwa byo kwiyamamaza. Harris yinjiye muri iryo higanwa mu kwezi kwa mbere kandi yari mu bahabwa amahirwe n'abahinga ndetse n'abakurikiranira hafi politike ya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, ibisigi by'uwahoze ari Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe ntibiragaragara uzobitorana. Ikinyamakuru cha Leta Herald cyashikirije ejo kuwa kabiri ku mukobwa wa Mugabe Bona Mugabe yandikishije ubutunzi bwa se muri sentare nkuru y'igihugu ku izina ry'umuryango. Abashingwamanza b'uwo muryango bo bavuga ko bakirondera igisigi cy'ubutunzi bwa Mugabe, ariko mu gihe ataboneka gocha bugaburirwa umukenyezi wiwe Grace Mugabe hamwe n'abana biwe bane. Mugabe yasize ubutunzi bungana n'imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika, imodokari z'igiciro gikomeye cyane 10, amatongo hamwe n'amazu atari make.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Kenya ashikiriza ko inteko ziwe zizoguma mu murwi w'abasirikare b'ubumwe bwa Afrika muri Somalia kandi bakazovayo ico gihugu ari uko gitekanye. Ivyo Perezida Uhuru Kenyatta abishikirije mu gihe abasirikare ba Kenya bari mu mirwano ikomeye muri iki gihe mu bice bya Somalia kubwo gushigikira leta ya Jubaland. Iyo leta ya Somalia yanse kwemera, Kenya cabaye igihugu cyonyine mu karere cemeye ivyavuye mu matora yongeye guha Ahmed Madobe iyindi manda y'imyaka 4 ku butegetsi muri Somalia. Leta ya Somalia itekanya ayandi matora muri iyo leta ya Jubaland. Abantu barenga 23 ni muri Sudani barishwe, abandi barenga 10 barakomereka bahitanywe n'umuriro watewe na gaze yaturitse mu ihinguriro riri ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi wa kabiri, nkuko byashikirijwe n'abategetsi. Ambasade y'Ubuhindi i Khartoum muri Sudani yashikirije ko raporo baronse ivuga ko abahindi barenga 50 bakora muri iryo hinguriro. Abanyamahanga bari mu bafuye nk'uko ambasade y'Ubuhindi yabishikirije, ariko nta gitigiri cyabo yatanze.
Urakoze Aloisa. Tugarukire rero mu Burundi, aho hatangajwe inkingo ikomeye cyane rwose. Sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yemeje ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ataciye kubiri n'ibwirizwa shingiro mu kwitoza mu mwaka 2015. Leta yatsinze urwo rubanza yari yitwariwemo n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi ari kumwe n'ayo mu karere. Mugenzi wacu Pierre Clavera ni inkuru yateguye inkuru ntariko yaboneka kuri telefone, ariko hari mukanya harashobora kuza kudushikiriza iyo nkuru. Ni inkuru yari yavuze ko byinshi cyane rwose. Ni inkuru nk'uko tubivuze, hariho amashyirahamwe yari yitwariye Leta y'u Burundi. Ubu rero araza kutubwira cyane cyane n'ibyo ayo mashyirahamwe avuga, reka n'ingaruka iyo ngingo ishobora kugira muri rusange muri politiki y'u Burundi. Iyi nkuru rero tubaza kwigaruka ko mu masaha ari imbere.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru mu ntara tuyatanguriye ku Burundi, aho ibice birenga 52% by'amafaranga ava mu gisata cy'ikawa kuva mu mwaka wa 2017 bitinjira mu kigega cya Leta nk'uko bitekanijwe. Leta yagiriza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyatwara mu Burundi kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusange n'abarimyi b'ikawa ku giti cyabo. Kuri wa kabiri Perezida Pierre Nkurunziza yabonanye n'abegwa n'icyo gisata mu ntumbero yo gutorera umuti ibyo bibazo abacuruza ikawa badakurikiza amategeko bahawe ikiringo kiri munsi y'ukwezi kuba bisubiye ko atari uko naho bagahanwa. N'inkuru ya Eloge Urikaneza, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Mu ntara yango zavukamwe mu buraruko bw'u Burundi ikaba ari nimwe muzimbukamwe ikawa cyane mu gihugu, niho Perezida Pierre Nkurunziza yashimye kuja guhurira n'abakorera mu gisata cy'ikawa. Inyuma y'umubonano wa Lendi Umedi Nzeyimana, ikigega cy'umuvugizi wa Perezida yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu by'abatumire barabiye hamwe na se Barundi.
Cyagaragaye nuko abo bakora mu gisata cy'ikawa n'amafaranga yo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega cya Leta, kugira ngo Leta ishobore kuba yogura imiki canke igure n'ibindi byose bikenewe. Harabonetse kandi yuko abakora muri ico gisata batariha amatagisi, ugasanga amakomine nayo arahagira ingorane kuko amafaranga bakoresha bayaturutse mu matagisi atandukanye, cyane cyane n'ico gisata cy'ikawa kirimo. Cyabonetse rero nuko kuva aho habereye amagume mu Burundi cyane cyane 1993 igisata cy'ikawa cyari cinjiza amafaranga menshi ico gihe, cyarasubiye inyuma cyane rwose ku buryo kitarongera gusubirana ngo cinjize amafaranga nk'uko byagenda. Aha twamenyesha yuko nko mu mashyirahamwe nka Sogestar na Sodeco, Leta y'u Burundi imaze gushyiramwo amafaranga agera ku miliyari 24 kugira ngo barabe yuko kwisununura, ariko murabona yuko bibandanye imeze
uko bimeze. Bwana Nzeyimana arisigura anemeza ko amwatobe gihindutse kampanye ikawa y'umwaka zidashoboka na gato.
Uyu munsi naho isizeni ya 2018-2019 yamaze guhera, amafaranga yose atarashobora gutahuka, hakaba hariho nk'ibice bigera kuri 40% by'amafaranga ataraboneka. Haranaboneka n'amafaranga yo mu isizeni ya 2017-2018 nayo nyine ataraboneka. Ubu kuvyerekeranya isizeni turimo ya 2019-2020 hoho ni nk'akamara amaze, kuko urabona yuko ukwezi tugezemwo ku 12 hakaba hamaze kuboneka gusa amafaranga y'ibice 48%. Icyo bisigura rero nuko nk'isizeni zokurikira ya 2021 yoyo bibandanije uku idashobora no kubaho. leta y'u Burundi rero ifatanije n'abanyene ikaba ariko irakora ibishoboka byose kugira ngo iki gisata cyongere kunagugwa bibaye ngombwa hafatwe ibihano kuko nk'abo bantu batari hamatagisi abo bantu bagenda bakadandaza ikawa bagira mu mahanga bakigumira cyangwa amafaranga ntibayagarukane abo bantu bafata nabi abarenyu ikawa bobo mu gihitari cyakera bazirukanwa muri gisata kugira ngo igisata gikoremwo abantu babize ingingo zose zizokenerwa retizo zifata
imbere yo kwizo ngingo zifatwa n'abakorera mu gisata cikawa barenganijwe bijejwe kurenganurwa bidatevye mbere isata bijejwe bisabwa kuzobitangaza mu binyamakuru
n'icobera mukuru gihu yahaye abakora mu gisata cikawa yuko bo bazibibazo canke bagashikiriza ibiri ku mutima hakaba habonetse yuko hariho nk'abagi bararenganywa n'icobera mukuru gihu yongeye arasaba ubushikiranganje butandukanye harimo ubushikiranganje bw'intwari bereye yuko nko mundwi tarenze zibiri baba bagiye bararaba ibibazo byabonetse uyu munsi kugira ngo bazobe bamaze kubitorera umuti kandi bazobimenyeshe n'abanyamakuru n'abarundi bose bamenye yuko umuntu yoba yararenganijwe yoba yatunganijwe
hagati mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganjejwe uburimyi Deogide Rurema yari yatangaje ko leta igiye gusubira gufata mu minwe itunganywa ry'igisata c'ikawa yari yagikuyemo akarenge mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri igishira mu minwe y'abikorera utwabo kunkunga y'ibanki y'isi yose ico gihe intumbero nyamukuru kwari gutuma umwimbu wiyongera kandi ntugabanuke ukuduza agahembo k'abarimyi b'ikawa hamwe n'ibindi ariko se ko vyahavuye bigenda hatari hake mu ntazimburwa mw'ico giterwa njabukamazi abarimyi bageze aho bakirandura bagisubiza ibiterwa mbumbarugo bavuga ko atakamaro kukirima bakibona ikawa y'u Burundi irazwi mu makungu kandi inshuro zitari nke mu mahanishwa gurishwa ikunze kuronka ubushimwe ibiharuro bitangwa n'urwego rujejwe gucungera gisata cikawa mu Burundi Afrika vyerekana ko kugeza ubu igiterwa cikawa conyene cihariye ibice hafi 60% vy'ibicuruzwa u Burundi bushora hanze kikaba gitunze abarundi hafi miliyoni 8. Roger Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugi mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Urakoze sheje kudushikiza makuru cyane cyane Eloge uri Kaneza. Dukubitira mu Rwanda rero aho mu nama mpuzamakungu yiga ikiza cya SIDA iko i Kigali, abayitavye bongeye kugaragaza ku bwandu busha bwa virusi itera SIDA buboneka muri ibi bihe buva ahanini ku abana bahuje ibitsina n'abakora umwuga w'indaya, kuko akenshi batitabira imigambi yo kujya kwa muganga. Mu Rwanda abakora ubumaraya bo basaba leta kubaha uburenganzira bwabo bakareka gukora bihishije. N'inkuru ya Asumta Kabuyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yiga ku cyorezo cya SIDA ikomeje kubera i Kigali mu Rwanda, umuyobozi ngishwanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya SIDA, Madamu Winnie Byanyima, yavuze ko ku mugabane wa Afrika bakomeje kugira abandura bashya. Uyu muyobozi atangaza ko kimwe cya kabiri cy'abandura virusi itera SIDA ari abaturuka mu bice byitwa ko byihariye, birimo n'abakora uburayi. Mu Rwanda abakora uburayi barasaba kurengerwa bakarindwa ihohoterwa kuko n'abari abantu nk'abandi. Ni mu kiganiro abakora uburayi bo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Gukora uburaya mu Rwanda ntabwo byoroshye, kuko hanini ubona ko bitemewe. Ibi impamvu ubona ko bitemewe, abantu dukora uburaya baradutoteza cyane nk'inzego z'ibanze cyangwa se z'umutekano. Twebwe icyifuzo cyacu twifuza ko wa mwuga wemewe kugira ngo tureke guhohoterwa. Ugasanga baragufashe bagufunza amezi atandatu, ugasanga aragiye transit amazi y'amezi atandatu. Kuvuga uburaya ntabwo ari kamere cyangwa se ingeso, ahubwo ni ibintu umuntu biba bimurimo. ntagaruko hari cyaba yabuze ni ibintu biba bimurimo nyine ndadashobora kuri
kugiti cyawe niyo baguye iki wumva ari ibintu bitakupfa kukorohera kubireka
nago byanyorohera twemerwe be kuduhohotera rega natwe turikiremwa muntu nimba uburenganzira bwa muntu bukuye kwimakazwa bahagomba kurwanwa ihohoterwa rikorerwa aba LGBTI n'abasegisi wakazi
uburenganzira nabasabira nubwo kugira ngo bahabwe agaciro kuko ari kiremwa muntu kuko nabo babikora ataru kuberabo bikemeruka isheta bitari ngombwa
imiryango itari ya leta mu Rwanda yakunze kuvuga ko guhindaya uburenganzira bwazo yaba rimwe mu nzira yatuma babukora badakomeza kumva ko bahezwa bakabasha guhabwa ubufasha bw'abaganga kuba bukenewe igenzura ryakozwe na Ministeri y'ubuzima ryerekana ko 43% ry'ibihererekanywa rya virusi itera sida usanga ribaho mu mibonano mpuzabitsina ikoranywe n'indaya abavuganye n'ijwi rya Amerika bakora uburaya batangaza ko bazi neza ko baba bugarijwe n'icyorezo cya sida ndetse no kuba bakwandura n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ariko ko nabo bagerageza gushyiraho ingamba zibakingira
turabizi cyane ndetse bamwe turanabakangurira ni twebwe tubigisha tukajya ku masite tukabigisha ko bagomba gukoresha agakingirizo bagomba kuringaniza n'urubyaro abagabo batabyemeye uramusansibiriza nimba umugabo yanze agakingirizo akabireka agakorana n'ukemera
ingaruka zo kurwara zirakomeye ntabwo tuziringagiza ko ziriho ariko natwe ntabwo abari twebwe babyitambuza ukongera mbese
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko buri mwaka mu Rwanda bagera ku 12,000 bandura virusi itera sida ndetse bagera ku 240,000 bakaba babana na virusi itera sida mu gihugu hose bakaba babana nayo mu gihugu hose RBC isobanura ko abakora uburaya bari mu banduza benshi virusi itera sida mu gihugu Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tu kivuga ku Rwanda igipolisi n'abandi bafatanyabikorwa bazindukiye umugambi wiswe Gerayo Amahoro ni umugambi ufite intumbero yo kugabanya no kwirinda impanuka zo mu mabarabara zihitana abatari bake mu mwaka uheze w'2018 impanuka zo mu mabarabara zahitanye ubuzima bw'abantu bashika 450 ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Uko bisobanurwa ubu bukangurambaga igipolisi cy'u Rwanda cyisegera y'amahoro kigambiriye kugabanya impanuka zikagera kuri zero. Ni ubukangurambaga cyane bureba abayobozi b'ibinyabiziga kuruta ndetse n'abanyamaguru. Ubu bukangurambaga bwagera y'amahoro kuri inshuro ku rwego rw'igihugu bwabereye Nyabugogo mu kigo gihuriramo imodoka zitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera avuga ko mu gihe ubu bukangurambaga bumaze butangiye bwagabanyije impanuka ku kigero kigaragara.
Ejo bundi mu kwezi ngirango kwa cumi turimo gusuzuma twabonaga bimaze kugera ku gipimo hafi ya 24% impanuka zirimo kugabanuka. Mu byumweru 30 tumaze. Umwaka nushira ibyumweru 52 twari twihaye tuzakora isuzuma rusange n'abafatanyabikorwa abantu bose twagiye dufatanya. Twicare turebe aho bitangiye neza ni hehe. None umwaka utaha ture ingamba twafata kugira ngo zirusheho. Twakoze byinshi ibigomba gukorwa n'abanyamaguru bigomba gukorwa n'abatwara amataxi bigomba gukorwa n'abashoferi n'abagenzi muri rusange kandi turumva yuko kwigisha n'ubwozaho
uretse ubukangurambaga bwiswe gerayo y'amahoro igipolisi cy'u Rwanda gikora kiri n'abandi bafatanyabikorwa igipolisi cy'u Rwanda kinamaze iminsi mu mikwawe yo guta muri yombi abayobozi b'ibinyabiziga batwara abanyoye bamwe bakavuga ko ibi bihano bwabyo biremereye kuko ufashwa atwara ikinyabiziga yanyoye afungwa iminsi 5 ikinyabiziga cye nacyo kigafungwa kandi agacibwa amafaranga 150,000 ariko igipolisi cy'u Rwanda cyo kikavuga ko ibyo gikora byose bishingiye ku mategeko ababyumva ukundi ngo byaba ari amarangamutima
Iyo nyo ibisindisha kugipimo runaka mu gihe utemerewe gutwara ikinyabiziga ntabwo bakureka ngo ugende gusa kugira ngo uje kwica abantu cyangwa nawe wiyica ubwawe niyo mpamvu ikinyabiziga bagiterwa akagikuraho kubera ko utabishoboye kugitwara ntabwo wemerewe ariko n'ikindi gikomeye cyane nuko utabugendana n'umushoferi nyine niyo mpamvu dukangurira abantu ngo nibanyoye ibisindisha ikinyabiziga zawe gisigaho ngaho cyangwa se ushake n'umuntu wagutwara washaka abashoferi washaka muvu hari amasosiyete hirya no hino atwara abantu ariko dutekereza yuko twebwe kandi nako bimeze dukurikiza amategeko maze rero uko abandi bantu babivuga twagiye tubibona babyandika hirya no hino babivuga ariko twebwe ikidushimisha n'urwego rushinzwe umutekano nuko hari n'abavuga benshi cyane yuko mu byukuri birimo kugabanya impanuka birimo kubungabunga ubuzima bw'abantu batakarizaga muri gutwara impanuka za terwa no gutwara ibinyabiziga wasinze
uretse kuba ubu bukangurambaga bwagera y'amahoro bwatangirijwe Nyabugogo mu mujyi wa Kigali umuvugizi w'igipolisi yanabwiye itangazamakuru ko hirya no hino mu gihugu muri gare 30 bwose bwahabereye uko gushyira ingufu zidasanzwe mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu mihanda gukajije umurego kuruta nyuma yaho umukuru w'igihugu Paul Kagame agaragaje ko bidakwiye ko abantu bakomeza gutakariza ubuzima bwabo mu mpanuka zo mu mihanda mu kwezi kwa 12 abantu basoza umwaka igipolisi kivuga ko aribwo hakunze kugaragara umubare munini w'impanuka umuvugizi w'igipolisi akavuga ko bigomba kuba ikinyuranyo kuri uyu mwaka
kwa 12 nuko murabizi ko habaho impanuka nyinshi urashaka rero ku uyu mwaka urangira ukwezi gusoza nubwo abantu bishima cyane ariko nta mpanuka dushaka nubwo n'ubundi ariko zimeze ariko turabizi ko iki gihe haba ari impanuka nyinshi cyane mu kwezi kwa 12 kuba rero dutangiye kare ukwezi gutangira turumva yuko mu by'ukuri kandi n'ubukangurambaga bumaze ibyumweru 30 bizajya kugira ikigihe mu bindi byumweru biza kugira ngo uyu mwaka ushire ari uko abanyarwanda bamaze kumva nta mpanuka rwose dukeneye ntayo dushaka ntayo twifuza kandi turumva yuko itazaba kubera ko ibipimo biragaragaza yuko impanuka zimaze kugabanuka
uretse kuba kandi igipolisi cy'u Rwanda kivuga ko impanuka nyinshi mu mihanda zikomoka ku bayobozi b'ibinyabiziga ntikibura no kwihanangiriza abanyamaguru kirabasaba ubushishozi mu mihanda birinda kuvugira kuri telefoni igihe bambukiranya umuhanda ndetse no kwirinda gushyira kuteri mu matwi igihe bambukiranya imihanda kuko ngo byakunze kugaragara ko ari nk'impanuka nyinshi zikunze gukomoka ku ruhande rw'u Rwanda imibare itangwa n'igipolisi cy'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize 2018 impanuka zo mu mihanda zahitanye abantu 465 zikomeretsa abandi 654 ni mu gihe kandi ku isi abasaga miliyoni imwe buri mwaka bapfa bazize impanuka n'abandi babarirwa muri miliyoni 50 zisigira ubumuga Eric Bagiruwubusa Ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanjye
tugaruke ku nkuru ivuga ko sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atakiye kubiri imibwiriza shingiro mu kwitoza mu mwaka wa 2015 leta yatsinze urwo rubanza yari itwariyemo yarutsinze rero na mashirahamwe ya leta yitwariwe na mashirahamwe igenga mu Burundi ari kumwe nayo mu karere muri aka kanya turi kumwe na mugizi wacu Claver niyo nkuru umenyesha makuru y'u Amerika I Kigali akaba yakurikiranye inkuru muri we neza Claver
ndabwo gatsinze kana mu muzo naho arikagira
n'uko yego turakumva urakome ngaho
yego na maro
ego mutubwire kuri iyo ngingo ikomeye cyane rwose iyo ngingo yafashwe ryari n'izihe mvo iyo sentare yatanze
iyo ngingo yafashwe na sentare y'umuryango wa Afrika y'Uburundi ejo ku munsi wa kabiri
Claver murashaka kwegera telefone mukegera telefone kugira ngo tubumve neza kurusha
hanyuma
ego
ari ku bwo yuko n'ubwo yakomeye ajya kumuti bakabiri ayatene n'akamane ah ariko banga bi kandi n'ubundi n'ubwo n'akamane akita ko cyose cyaje n'aka wari bi n'abasa ariko ko umukiri ari ku bwiza ya cyose n'amanze abase dukene kandi n'ubwo ari cyaje n'ubwo cyose ba
Clavier ndumva umurongo utameze neza ariko gerageza urabe ko hindura kibanza utubwire cyane cyane mbega abari bitwariye leta y'Burundi hari ikintu baravuga ndabona Claver ndabona umurongo utameze neza cyane gose ndakumva bigoranye nibaza ko iyo nkuru twoyigaruka ko mukanya ariko sinzi ko usubira kugerageza ukaraba ko gira ugahinduka ibanza mbega murashaka kutubwira igituma ubwo rubanza rwatevye haraheze imyaka itari mike ubwo rubanza rushinzwe ndabona umurongo wa mugezi wacu Claver utagenze neza ariko ndabona tugisa kane gatoyi twagomba tubibutse ingingo nkurunkuru zari zigize ibiganiro byo muri iki gihe twababwiye ko ibice birenga 52% ku ijana by'amafaranga ava mu gisata cy'ikawa kuva mu mwaka w'2017 bitinjira mu kiga cya leta nk'uko bitangazwa na leta nk'uko ngo bitekanijwe leta yagize rero abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyazana kwetwara mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu hamwe n'abarinyi bikawa nk'uko mugenzi wacu Eloge uri kaneza bitubwiye Perezida wa Burundi yabonanye na Regwani cyo gisata mu ntumbero byo gutorera umuti izo bibazo abacuruza rero abacuruza ikawa batazo kwikiza amategeko ngo bazohava bafatirwa ibihano iyindi nkuru twabwiye ni nkuru ivuga ko ikigali mu Rwanda ariko arabera inama mpuzamakungu yiga cyane cyane ikiza cha sida yabayitavye rero bakaba bongeye kugaragaza ku bwandu busha bwa virus itera sida buboneka muri bihe eka buva cyane cyane ku bana bahunje ibitsina eka n'abakora umwuga w'indaya kuko akenshi batitabira imigambi yo kuja kwa muganga nkuko babisabwa iyi nkuru twabwiye rero ni inkuru yo sentare ariko iyo nkuru nibaza ko tuza kuyigaruka ko mukanya kuko umurongo utarumeze haneza ntiwarumeze neza iyo nkuru rero turaza gusaba mugenzi wacu Pierre Claver yidushikirize mu buryo burambuye mu masaha ari imbere njuti mwese rero mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur ya dufashe mu gabwizuma tukaba kandi dushimiye na mukbira ya dufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushora kandi nikudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese.